agishika ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere president Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga yaciye aja mu gisagara ca Kisumu mu burengero bw'ico gihugu akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we Uhuru Kenyatta yabivuze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye abagwiza tunga abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu.
So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi. Our country is ready for
urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwizatunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cyacu kiriteguriye abagwizatunga mvamahanga kandi twizera ko ubu aricyo gihe nyacyo cyo kubikora. Kurindira imyaka ibiri cyangwa itatu bishobora kubacereza. Abagwizatunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimyi, inyubako, serivisi, amagara y'abantu, amasoko ntangangugu, ubutare n'agataka, ubutwara abantu n'ibintu, mukerarugendo, amabanki, ubuhinga bwa none n'ibindi.
Banking, ICT and others.
Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari Kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day aho abanyakenya bibuka umunsi bikurako abakoroni b'Abongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufuni na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe.
Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi.
Nyakubahwa, reka mfata aka kanya ko kubaha uwo wasubiriye akaba n'inshuti magara yacu Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye, kandi dufasha aka karyo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Banyamakuru, uyu munsi twagize ibiganiro bifise kimazi hagati y'imirwi yacu. Muzo twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigendanire hagati ya Kenya n'u Burundi isanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na Perezida Ndayishimiye twashingiye intaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufashanya hagati yacu kwihuta kurusha. Hakaba harimo ibisata by'uburimyi, ubworozi, uburozi, serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi. Twanasinye ku bijyanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu.
We also signed sports, culture and heritage, which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people to people relations.
Niko Uhuru yemeje. Perezida Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'u Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia.
With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent fieldwork of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together.
Kuvyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane turashimira ikorwa cy'iteka cy'umwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziriko zikora ibikora inka. Kubw'ibyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isungereza ry'umurwi w'iterabwoba wa Shebab kugira ngo dutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifise ingabo muri Somalia n'umwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wo wose wo kugabanya inteko muri Somalia.
Everyone must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia.
Niko se Barundi yashimangiye. Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakaza.
In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to review.
Muri intumbero abashikiranganje baje gushora imari n'urucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishoramari bigendera hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'iki kiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko kubifungurwa. Mfite umunezero mwinshi kandi kukwakira umushyitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa Madaraka, kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afurika y'ubuseruko, maze dukomeze imigenderanire kugira dushitse ibyifuzo by'abavuka gihugu bacu
ndio tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu.
Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye yaturetse mu nzego za leta nitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.